iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio Indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva bisi yose, ikiganiro muri isanga saa 10 gushika saa 11. Mu kiganiro rero cy'uyu munsi, kiganiro muri sanga cy'uyu munsi wa gatatu, aho tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu, turavuga ku kibazo cyo guhungabana mu mutima bitewe n'imyitwarariko itandukanye, icyo bita stress mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Ni mu gihe Uburundi buri mu bihe by'itora ry'ibwirizwa shingiro ryahinyanywe, abanyagihugu bamwe bakifuza ko hatogwa ego, abandi bakifuza oya, abandi bakaba bafise amakenga ku bihe igihugu kirimo bya politike, aho bibibutsa ihungabana ry'umutekano ryagiye riribonekeza muri kahise. Ni mu bihe nk'ibi rero umuntu yo kwibaza ati mbega umuntu yo kwirinda guhungabana mu mutima gute, yo kwivuza ate bikenewe, ingaruka mu buzima bw'umuntu akunda guhungabana mu mutima n'izihe. Nibyo tujye kuganira n'umuganga yanonosoye ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'indwara zibangamira ubwonko bw'umuntu. Kaze rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko muvyumvise, ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 gushika saa 11 imisi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro muri isanga cyo kuri uno munsi wa gatatu, aho tusanzwe tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu, turavuga ku kibazo cyo guhungabana mu mutima bitewe n'imyitwarariko itandukanye, icyo bita stress mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Ni mu gihe mu Burundi muri iki gihe ibihe by'amatora gihinyanyurwa gibwirizwa shingiro, abanyagihugu bamwe barifuza ko hatogwa ego, abandi bakifuza oya, abandi bakaba bafise amakenga ku bihe igihugu kirimo bya politike, aho bibibutsa ihungabana ry'umutekano ryagiye riribonekeza muri kahise. Rero umuntu yo kwibaza ati mbega umuntu yo kwirinda guhungabana mu mutima gute, yo kwivuza ate bikenewe, ingaruka mu buzima bw'umuntu akunda guhungabana mu mutima n'izihe. Nivyo rero tugiye kuganira na muganga Njejimana Pierre Claver, n'umuhinga yanonosoye ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'ingaruka zibangamira ubwonko bw'umuntu. Akorera ku bitaro bya Saint-Péka mu Kamenge mu Burundi. Niwe mutumire wacu rero, tumuhe ikaze mushinga nahe Njejimana. Ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Amahoro neza Oriane.
Murakoze
nanjye.
Ego. Murakoze cyane kongera kugaruka kuganira natwe kuri ibibazo bijanye n'ubwonko. Kenshi abantu benshi badakunda kuganira ko canke badategera. Dutangura ikiganiro burya stress, cyo abantu bitra stress canke guhungabana mu mutima, umuntu yo bisobanura gute, nkamwe bw'abaganga mubona gute iyo umuntu ahungabanye?
Ego, murakoze cyane. Kugira ngo umuntu ubone ko yahungabanye umutima iyo bita stress, no kuvuga yuko hariho ibimenyetso byinshi byibonekeza kuri we, ugasanga ni wa muntu yama umutima uhagaze, ugasanga ukuntu ahora agenda ingendo, ahora agenda si akigendamwo, ugasanga cyane cyane afise ubwoba bwishi ibibazo byishi bijyanye n'imibereho yiwe ya misi yose mbere hariho n'abamaze guhugira ibyo bimenyetso ugasanga n'ibikorwa bahora bakora mu buzima bwa misi yose ugahura ndiba nkishoboye kubikora kubera baguma biyumvira bati mbega ejo cya hirya ejo mbega bizogenda gute ugasanga ni wa muntu yama yihebuye atagira novuga umugambi w'iterambere ryiwe iterambere ry'umuryango hamwe n'iterambere ry'igihugu ibimenyetso nk'ibyo yego
none tuvuge nk'umuntu nk'uko bivuze yama usanga umenga ubuzima bwiwe ntana ariko arabupanga neza hariho ibimenyetso tuvuge nko kwidoga kwa mu muntu ariko yamafisa gahinda ibyo navyo nyine twovuga ko ari stress cyangwa ni nyifato y'umuntu isanzwe
oya mu bisanzwe abantu twese kuntu tumeze mu buzima tudushikira ugasanga iyo wagize ikibazo kinakiriya ura urigiriwe urahindutse nova mu maso byo bita les troubles de l'humeur mugabo nukuvuga yuko nukura mbega bimara igihe kingana iki kumuntu kwidoga kwidoga rimwe na rimwe birashikira umuntu iyo yahungabanye mu mutima birashika ikimenyetso kimwe gishobora kuba kwibonekeza nacyo nyene ariko umuntu ashaka kwidoga atabwo yagize stress ari ibintu bisanzwe kubera ubuzima ariko aracamwo novuga ibibazo ahuye navyo mugabo umuntu muzima mu bisanzwe yahuye n'ikibazo haru indemano yiwe hari ukuntu ashobora kurondera inyishu z'icyo kibazo bahuye nacyo atarinze guhagarika gosi umwe umutera stress ituma ahungabana novuga umutima bigatuma mubero ya misi yose ataki na kimwe agishwe kwimarira cyo muteze besha gikigateze imbere umuryango wiwe
baraza kubandanya dufasha kubimenyetso bindi byinshi abantu ndakeka bafite ibibazo kubimenyetso kumbure babibona ko bonyene canke kubandi tuwihweje kubijanye n'ingene stress cyangwa guhungabana bishobora kubangamira amagara cyangwa ubuzima n'ikihe gihimba umuntu yovuga ko kibangamirwa cyane kurusha ikindi n'umutima n'ubwonko n'umubiri wose bigenda gute
yego murakoze cyane murazi ko ikirundi kiri mu ndimi zinovuga zikenye misanzwe bavuze umutima w'umuntu ni gihimba kimwe kigoye kuvuga umutima novuga w'inyama bazi ko umuntu aremwe donc novuga ko umuntu agizwe n'umutima agizwe ni bon agizwe n'ijambo agizwe n'umubiri akagirwa n'umutwe umutwe nawe urazi yuko urimwo novuga ibice byinshi hama harimwo ibice mu mutwe novuga bituma umuntu atambuka neza akaba ibindi bice mu mutwe bituma umuntu yiyumvira neza akaba n'ibindi bice mu mutwe usanga bituma umuntu ashobora gukora igikorwa kinakiriya igice byose novuga bituma umuntu aba uko ari uno munsi nubwo ko igice gikomeye novuga ni mu mutwe w'umuntu iyo bavuze umutima tuvuga yuko ari umutima w'inyama
nicyo bita umushahe cyo bakunze kwita umushahe nicyo abo bamwe bamwe bakunze kwita umushahe w'umuntu
yego umushahe w'umuntu n'umutima novuga ngo mu gifaransa bavuga ngo lame lame kiragoye gusigura mu kirundi mugabo bavuga ngo umutima w'umuntu ngo arafise umutima uhuha arafise ubuntu bwiwe buhuha kugira ngo ikiyo bijyanye n'indemanwa y'ukuntu imana yamuremye nubwo ngo umutwe w'umuntu rero urimwo novuga ibintu byinshi bituma umuntu aba uko ari uno munsi hanyuma iyo ico gice kimwe rero hamwe novuga hajemo za nkabuzo inkabuzo novuga nkabura mubiri zituma umuntu yigenza ukuntu akuriya ni ukubera ko hari igice kimwe cyo mu mutwe kiba novuga kitameze neza gituma umuntu ahinduka mu ngendo ugasanga kubera ibyo yumvise amajambo yumvise ubwo bubaye bwishi maze hari abo usanga batangwe kubira n'ivyuya umuntu ugasanga ukuntu yari ameze byahindutse ugasanga umuntu yama afise umutima uhagaze ndejo ndagowe sinzi ngene bizogenda umuntu akuba yiyumvira ati mbega bizogenda gute wumva kwibaza donc azoza kejo kiwe ugasanga biramuhagaritse umutima cyane
none nk'ikiringo umuntu yovuga yuko kumbure habaye nk'ihanuka rya accident umuntu vyofata nk'ikiringo kingana gute kugira ngo ashobore kubandanya ubuzima abyibagire ugereranyije?
Ego murakoze cyane. Mu bisanzwe abahinga bavuga yuko ihagarika ry'umutima isanzwe ndatanga akarorero nk'iyo nk'umuntu yabuze nk'uwiwe akunda cyane arashobora kubabara kwibaza akazuba kiwe kejo bivanye n'akamaro uwo muntu yaramumariye birashobora kumara indwi donc iminsi ibiri itatu ine itanu bikamara nk'indwi imwe birenze nk'indwi imwe iyo rero indwi imwe imaze kurenga wa muntu yarahindutse yamana ubwoba ni ukuvuga yuko yahungabana ry'umutima wiwe riba ryatangiye kuza aho nivyo bita mu gifaransa les troubles anxieux ego hanyuma rero ni ukuvuga ngo ikiringo kiri hagati y'iminsi ibiri n'indwi ivyo ntibisanzwe nibisanzwe iyo washikiwe n'ibibazo guhinduka mu ngendo mu mvugo no mu kwiyumvira nibisanzwe mugabo iyo icyo kiringo kirenze indwi kaje ku mayinga abiri ni ukuvuga yuko umuntu aba yatanguye bya bibazo byiwe bihava bikavamo ya ndwara
ni ryari none umuntu yatangura kugira amakenga iyo birenze nk'icyo kiringo hagaca indwi y'amezi n'amezi umuntu yatangura kugira amakenga ku magara yiwe atanguye kubona iki mu nyifato yiwe canke mu magara yiwe
ego mu bisanzwe ikimenyetso cya mbere kitabesha inyuma y'ibibazo umuntu aba arimwo ni ukuvuga ngo hagati y'indwi zibiri kuva ku ndwi zibiri kubandanya umuntu uzosanga afise ubwoba budahera ugasanga benshi naho bagenda kuryama ntibatora agatiro ntibasinzira ugasanga ni wa muntu ibikorwa yahora akunda gukora yarahagaritse kurankurikira ugasanga ni wa muntu umenga ubuzima novuga ngo kwiyumvira umugambi w'iterambere ryiwe cyangwa iterambere ry'umuryango ntabyo aba agishoboye maze ugasanga ni bamwe babandi usaba bakavuga ati tugire umugambi uyu n'uyu utere imbere cyangwa ati n'akarenejo sinzi ko zohashyika bubara ibya bibazo rero umuntu yamamwo bituma ahinduka ugasanga no gufungura ntagifungura ibyo rero bifite ingaruka mbi urumva ku magara yiwe ari nk'umuntu yarajejwe nk'amabanga mu muryango urumva amabanga aba arangura mu by'iterambere ry'umuryango ntaba akiyaranguye kubera yahindutse
duhinduye gato tukaja ku bana bakiri bato kumbure bari munsi y'imyaka 12 bobo nabo nyene iryo hungabana ribafata kimwe canke biba bimeze gute mu mitima yabo mu mishahe yabo canke no mu bwonko bwabo kumbure nico kimwe
yego urabona ku bana bato bato keshi na keshi ni babantu babakeneye gufashwa bakiri bato bagafashwa nabo ku rwabo cyangwa bagafashwa n'amavyeyi cyangwa bagafashwa n'undi muntu soati babareze canke novuga umuresponsable ujejwe umwana muri icyo kiringo rero urabona abana bakiri bato bato novuga ko ubuntu bwabo niba burakomera rwose novuga ko kame kabo ntikaba karakomera cyane muri icyo gihe rero umwana cyane cyane arakunze gukarirwa cyane ibyo bintu byihungabana by'umutima cyane cyane iyo bivuye ku kibuga cyabiteye novuga nka bimwe bita maltraitance kugira murayizi ni mu kiro
gufatwa nabi kuburabuzwa cyangwa gufatwa nabi
we kuburabuzwa gufatwa nabi yabaye kudatahugwa mu ngorane ziwe ari nk'umwana usanga yaravutse ugasanga ntibamukunda aho yavukiye ntibamwemera cyangwa yavutse batamushaka ugasanga ukuntu bamufata bamama muri ko baramuturubika bamurya umutima urumva yahungabana ry'umutima kuko ubuntu bwe ntiba burakomera ngo ashobore kubirinda aje novuga kwiyubaka nk'umuntu akuze
nico bita mu gifaransa kubisuporta
ego kubyakira dine
kubyakira none nabo nyine ibimenyetso nabo nyine tuvuze nk'ibyo bavuze bijyanye no kudasinzira nabo nyine umwana arashobora kugira ikimenyetso nk'icyo
ikimenyetso nk'icyo kiri bunekeza cyane n'ibyo kabisa
urakoze cyane radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kuri uyu munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'ibibazo byerekeye amagara y'abantu. Kuri uno munsi rero turiko turihweza ihungabana ry'umutima, ico bita stress mu gifaransa cyangwa mu cyongereza. Turi kumwe na muganga ariko aradufasha gutahura iki kibazo, ni muganga Njejimana Pierre Claver, n'umuhinga yanonose ibibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'indwara zibangamira ubwonko bw'umuntu, akorera ku bitaro Saint-Pécat mu Kamenge mu gihugu cy'u Burundi. Nica kiganiro kandi rero giha ijambo abanyanya biradishwe rya Amerika, nabo nyene tuje ku mirongo ya telefone tubakire, duhere kuwitwa Pacifique. Pacifique, amahoro neze?
Eh, mahoro cyane.
Urahura komeye?
Ego ndakomeye ndetse neza kose.
Ni byiza cyane. Ikibazo cyane cyumvira?
Ego nanje nk'abantu hakatse mu manuko bw'igisagara. Mhm. Cyabujumbura. Kibazo rero nagomba kucambaza ku bityo bijyanye n'ihahamuka keshi. Turakunze kubona abantu bakunze guhahamuka, kuko urabona nk'aha mu Burundi wacu iyo twimirije amatora harakunda kuba ibintu hakunzwe kupfukwa kwishi cyane. Abona nk'ubu uya hari nk'ibintu bimaze iminsi bipfukwa yuko hoba hafatwa abana, ibyo bintu bikakunda kuza iyo amatora yigiri. Tukaca usanga rero abana bagize ubwoba cyane niyo hageze mu ijoro umwana wamubwira ati jya kuryama, ukaca usanga ntagiyeyo, ukarinda kumuherekeza cyangwa ugasanga abana baraye barakangagurika mu ijoro bakoma induru ngo baje kubafata. Aca rero baza umutumire rero ati mbega ku bantu bakuze, naho nyine ngarutse ku bantu bakuze, urabona nk'ubu yuko twimirije amatora, urabona yuko hari nk'abamwe harabahahanganye impande zibiri, zimwe zivuga ati tuzotora yego, izindi natwe tuzotora oya. Ariko rero iyo bamwe badashitse ku byo babangira bashaka, barashobora guca bamwe usanga bahahamutse cyangwa bakaba nk'abasatse turatse nk'ibintu byari byahitiye nk'eje bundi. Hari nk'abantu bagiye mu ibarabara babasatse kandi twabona bari bakomeye. Mbega nk'umuntu rero nkacambaza rero uwo muhinga wewe UN avuga yuko yabyigiye ati umuntu iyo hageze nk'icyo gihe umuntu yoshobora kuzobyifatamo gute, niyihe mpanuro botanga? Cyangwa abaganga ni kuki bo batajya mu banyagihugu ngo bo batange impanuro y'ingene bozobyifatamo? Icyo bintu bitarashika ko dusanzwe tubona bikunze kwibonekeza cyane. Mbega iyo ndwara yihahamuka hoho yoba hariho ibimenyetso yobi izana ku muntu, ku buryo umuntu atangiye kubyumva yogira ingene abyifatamo cyangwa yobivuka? Muri make rero nibyo nagomba ndamubaze, kuko urabona yuko nk'ibyo dushobora kujya mu matora ntawuzi ingene ibintu bizokurikira, kuko nk'ibiriko biravuga ubu ni byinshi, kuko havugwa byinshi ko
birumvikana
twama tujya mu ngora.
Umva
rero benshi rero tufise amakenga yo nk'uko mwashyizeho icyo kiganiro yuko benshi bashobora gufatwa n'iyo ndwara yihamuka bivanye n'ingene umwe umwe kwari.
Iyo mpamvu rero dufise muganga agerageza kudufasha kwirinda bimwe muri ibyo bibazo. Urakoze cyane Pacifique.
Eko namwe murakoze cyane.
Reka twakire n'uwitwa Peter. Peter ku murongo turi kumwe.
Yego.
Uraho neza?
Yego.
Duga ku ijambo.
Aba nashaka kubaza ikibazo manje gushimira umutumire mwadutumiye ko. None nk'ubu bishyitse ukaba ufite idosese. Hari umuti bashobora kuguha unwa kugira ngo idosese zigende, cyangwa kugira usubire wisante uri ARS? Kuko nk'ubu mu Burundi nyine hemejwe by'amatora usanga n'abantu benshi watu tubagara mu mutima bijyanye n'ibihuha umuntu azarumva shesha bara n'ibyo umuntu aba yarabonye muri kahise. Rero nashaka kumubaza yuko hariho umuti woba anwa umuntu kugira akire, cyangwa yuko hariho nk'urukingo rwukinga iyo stress.
Urakoze cyane Peter. Kaduha karyo muganga. Ego muganga Njejimana adufashe kuri ibibazo byanyu, duhereye ku bibazo bya Pacifique docteur.
Ego kuri Pacifique yari kavuga ati mu gihe cy'imirimo y'amatora havugwa byinshi, ugasanga abantu basubwa byinshi, abantu bagahagarika umutima ku izobe ryo cyangwa izoba hijya ejo bagafata novuga bati dushigikiye aba bari dushigikiye bariya, ugasanga bitumye guhagarika umutima. Icyambere nabwo kumwishyura ni uko guhahamuka bisanzwe ku muntu birashaka gushika nkuko nabivuze mu ntango bibyanye bivuye n'ukuntu afise indemanwa yiwe itunganijwe ukuntu kuba ukuntu abantu turemwe turemwe uko turemwe ntituremwe cyo kimwe umwe wese afise indemanwa yiwe hanyuma rero birashobora gushika ugasanga jewe ukuntu Imana yandemye yarampaye ingabirano zituma nshobora kwihanganira cyangwa kwakira ibihe bigoye umuntu aba ariko aracamo hanyuma ugasanga ntacyo bingize ku buzima bwanjye hakaba n'ubundi afite indemanwa y'ubwoba bwinshi usanga n'akantu na gatoyi gatuma ahagarika umutima ugasanga mbere n'ibikorwa yahora akora ntajya agikora urumva nyuma yuko twese abantu dufise indemanwa idasa bivanye n'ingeri twakuze ingeri twavutse n'indero twarose gushika kuri uno munsi aho tuba tugeze rero nagomba kumubwira yuko mu gukinga ubwa mbere yavuze ati mbega umuntu yokinga gute ifoko ko abantu bamenya yuko mu isi ibintu bya novuga bya demokarasi abantu byashyize imizi ni uko bokwakira yuko ibintu by'amatora ari ibintu bisanzwe cyane bakuba yuko amatora ari ikintu gisanzwe igikorwa gisanzwe cyo gutunganya igihugu gituma abantu bashyikiriza icyumviro cyabo kitotuma abantu rero batera ubwoba abandi nko mu bihugu byateye imbere murabizi za Amerika za Bufaransa navuga ibihugu byakuzemo demokarasi cyane abantu bashamiranye muri politiki baravugana bakavugana amajambo bakishyurana umwe wese agatanga intumbero yiwe agasigura igituma ariko agomba navuga ati gutunganya imigambi y'igihugu ugasanga ntacyo byonona ku mibereho cyangwa ku buzima bw'abantu kibabuze rero nosaba yuko abarundi bari kubatwumviriza ni uko botahura yuko igihe cy'amatora ari igihe nk'ibindi bihe byose hanyuma umuntu akagumya umutima mu nda akajya ku murimo yahora akora ataguhugumbwa kugira ngo ashobore kubana yiteza imbere ashobore no gushobora guteza imbere n'umuryango kubera hari abantu bacye bavuga ngo urumva ngo bavuze ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibihe urabigoye cyane cyane muri ibihugu byacu bitaratera imbere aho ikiringo nk'iki kiba kigizwe navuga kiba kigizwe n'intuze n'ibihuha byinshi ibihuha birengeje bituma abantu bagira ubwoba bwinshi ugasanga bama bafise umutima uhagaze navuga yavuze nk'akaruhuko k'ibibazo bamaze iminsi bavuga ngo hari abantu ngo biba abana ngo bakabatwara ugasanga abana uno munsi basigaye batijya no gusohoka hanze ubwo ndashaka kuvuga yuko umwana musanzwe nk'uko nabivuze bwa kare ni wa muntu aba afise umutima utarakomera cyane ubuntu utarakomera rwose amajambo yo kumubwira ibintu bimutera ubwoba mu isanzwe abantu bateza kuyakwirinda kugira ngo ntibamuhahamure bamukingire iryo hahamuka rivuye ku majambo bavuze ko umwana mu isanzwe araregwa kandi areregwa ku ziko amajambo rero tuvuga twebwe ababyeyi cyangwa abakuze tubwira abana ayo majambo ntabasiga uko bari bameze arabahindura mu mutwe amaze kubahindura mu mutwe ni ukuvuga ni hahandi umwana wavuze ngo ngaho baraje kugufata bagomba gukwiba umwana yaca agira ubwoba bwinshi ugasanga asigaye atinya no gusohoka hari bamwe mbere bacavuga ni no kwishyura tuzova dusubiyeyo kubera baba badufata bivana rero n'amajambo cyane cyane inyigisho zitangwa n'ababyeyi abakuze cyangwa abarezi b'abo bana byumvikana yuko umwana ubwa mbere ateza gukingirwa ibihuha cyane cyane bituma agira ubwoba agaca ahinduka umutima we ugahinduka kuko nabwo nabivuga bigatuma usanga ni wa muntu adashobora no gutera imbere no mu ishuri kuko amaze guhahamuka ubwo bwenge bwiwe ntibuba bugitera imbere nk'uko bwateza kugenda sinzi ko nagerageje kwishyura umuvukanyi wacu
kindi cya nyuma gusa yavuze cyerekeye abaganga boja kuja gutanga izo nyigisho nyine muri ko muratanga nko muri ibi bihe by'amatora hari porogaramu ijana n'imigambi mu gihugu
nibaza yuko mu bisanzwe izi nyigisho nk'izi zirakunda kuba zikenewe cyane cyane ku bantu abo aribo bose bazikenewe kugira ngo bashobore kwirinda hanyuma uri kuratwumviriza avuga nti amaradiyo cyangwa ibiganiro twama turiko turatanga iminsi yose twama twavuze yuko duteza gukinga kugira ngo turonke abana bazokura bafise novuga ubwenge bukwiye bitunganije kugira ngo baje kwiteza imbere bonge bateze imbere imiryango yabo ama bateze imbere n'igihugu ego ego hanyuma novuga nti kugira ngo tugere turigisha ni nk'ibyo tiko turakora ku maradiyo tiko turigisha ndazi ko tiko twumvizwa n'abantu batari bake ibintu bishobora kubagirira akamaro
ego
hanyuma ego hari ubundi yabagije mbe ni Peter
ego Peter
yabagije ivyerekeye ngo mbega aho hariho umuti uvura stress ego ego cyane imiti irahari mugabo umuti wa mbere uhagaze ku muntu wenyene afise iyo stress umuti wa mbere ni kuvuga ngo mbega jewe ndayirwaye ndazi ko mvise iyo ndwara umuti wa mbere ni kumenya ko iyo sese yagufashe umaze kuyimenya rero uca witura abantu babaganga bahinga bize umuntu ngene ameze nifata abantu ngene imeze hanyuma akagumukaganira akagira inama y'ukuntu wo kwigenza kugira ngo izo sese uzivemo iyo byanze nakubiye yuko iyo umuntu yagize igihungabana hari ibimenyetso byinshi usanga nk'umuntu amaze nk'igihe ikintu kinini cyane agatoritira muri icyo gihe rero
cyangwa umuntu ajyama agasinzira cyane akanga kuva mu gitanda navyo nyene turakunze
kugira cyangwa agasinzira cyane akanga kuva mu gitanda muri icyo gihe urumva ni ukuvuga ngo duteza kuraba umuntu ibimenyetso yaje azanye ngene bingana bimeze hanyuma umuntu agaheza akamuhereza umuti bijyanye n'ukuntu aba asanzwe ameze mugabo imiti novuga irahari mugabo umuti wa mbere uri muri societe bavuga ngo kugwanya cyane cyane kwinjira muri igihungabana ry'umutima rirengeje bivanye n'imyitwara ariko irengeje umuntu adashobora gutorera inyishu bagerageza gutorera inyishu umwitwara ariko urimo ukoresheje inkaburamubiri zawe ufise we muntu
ufite iyo stress ndiko nagereje kumisho eh wadoha uturorero twabimwe mu bintu mu kibana abantu bokora kugira ngo bagabanye kuguhahamuka bagabanye ukugu mitima gukwama bari ko
nko muri kino nko muri bino bihe turimo akarorero ikintu cyambere dukwe kwirinda turakwe kwirinda ibihuha kuko hari nk'abantu benshi bashobora kuza bafise novuga impombero y'ubutera ubwoba unaka ngo bimeze kunuku nuku ngo bizogenda kunuku nuku ugasanga ni wa muntu menga yarateguye ikintu kizokurikira icyo gihe uwo muntu ni kumwima amatwi bibaye ngombwa ukamuva n'iruhande kubera novuga nti umuntu uwo ari we wese arafise umunsi wiwe yageze umuntu wese ateza kugenda mugabo nta muntu washobora gutera ubwoba ngo ejo ngazo iki niki 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 novuga iyo bafite intumbero iyi urumva uwo muntu novuga ko ibyo bintu byose bituma umuntu agira ubwoba bwinshi burengeje urugero umuntu yagerageza kubyirinda ari hose
murakoze cyane rwose muganga twakire na Sengimana ku murongo wa telefone Sengimana uraho neza urakoze kwihangana
ego ndakomeye
duzijwe ikibazo cyangwa icyumviro
ego ikibazo nasaga no kubaza akabaje nasaga ko muganga ati mbega kuko hari ho benshi numva bwa nti kwisambanya hari ho ingora mu gushyira mu mubiri cyangwa ibituma umuntu atezwa
kwisambanya urakoze
Sengimana
twoguhumuriza tukubwira ko ibiganiro biko biraba kandi tuyizeye ko ikibazo cya FM kizokemuka mu bihe bya vuba turagushimiye cyane ego reka twakire n'uwitwa Nawumuremyi turi kumwe mwiriwe
nagomba kubashimira neza ku mvuzo ko mwatumiye uwo muganga Pierre adusigure ku mvuzo y'ihungabana ry'abantu ububiri bihe ndazi buri wese agira abahungabane n'abandi bahungabanye nta muti bifatewe bamaze gutangira gukundura abantu amare nagenda musaba serivisi basi atangira nka raporo cyangwa we wamushoboye yuko yotanga nk'abaganga basi bashika nka 10 bagenda gutanga impanuro nkajya mu cyitwa cyangwa bagize bijya bibazo by'ingorane bakaba basiguye neza mu mbaza kubaremesha abereka yuko mu minsi y'imbere basi bazobona amahoro babona umutekano ku mutima no mu mutwe ati kuramwe bigira bibazo byabashikiye kuko bagira bibazo byabashikiye bo nabone bashobora kugira ihungabana byinshi mu mutima no mu mutwe ugasanga arjanti yo habaye abantu bese tumba cyunga banaga mu mutu
urakoze cyane rwose naho muremyi muganga ego urakoze cyane uri mu ntara ya Cibitoke none gana naho muremyi
oya ndi mu kirundo ariko urazi nyene tukoreje video gucose kubera nyene bobanye ikibazo nawe utegereza kumva yuko nawe ibyo byagushikira ugasangura gizingora
ego urakoze cyane ego muganga Njejimana rero duhereye ku kibazo cya Sengimana gisa n'ikitoroshe na gato yavuze ku kijyanye no kwisambanya byo babi fise ingaruka mbi ku magara y'umuntu cyangwa ku buzima bw'umuntu sinzi ko ari
murakoze cyane urumva Sengimana yabaje kibazo ati mbega kwisambanya yafite ingaruka mbi ku muntu bisanzwe ngira ngo ngerageze kumwishura kwisambanya ni kimwe mu ngwara no mu ngwara zo mu mutwe ko mu bisanzwe umuntu muzima umuntu akomeye neza ndashobora kugira icyo kintu cyo kwisambanya hanyuma ku ngaruka mbi z'ibyo bintu nabyo nuko iyo abigize umugenzo akabigira ruvuga ubuzima nuko yuko bifite ingaruka mbi nyinshi cyane kuko muri icyo gihe bizomugora gushaka gushinga urugo rwiwe kugira ngo ashobore kubaka ngira ngo murazi yuko kugira ngo umuntu ashobore kubaka ategereza kuzana umupfasoni umufasha yaba umugabo akazana inkumi umukenyezi yaba umukenyezi agashaka umugabo n'uwo muntu w'umusore badasangiye ibitsina niko Imana yabiremye mu bisanzwe mugabo hariho uvuga igihe umuntu yabigize umwuga kwisambanya byashaka kurondera umuntu badasangiye igitsina urumva mu mutwe bicyarigenda gavaho buke gushya yaho azobona yuko umuntu badasangiye igitsina atacyo yo mumarira kuko wenyine avuga ati mbikwije iyo nshatse wa mubonano mpuza bitsina yawikoraje jeje nyene mu mutwe amanga bikarangira muri icyo gihe urumva ntazoronka inguvu novuga n'ubushobozi bushobora gushaka ubundi muntu ashobora kubakana kugira ngo bashobore kugira umugambi w'urugo umugambi w'umuryango hama wiyumvire nk'igihe abantu bose bo bameze nk'uko ngo yuko isosiyete yohava novuga irangira ihera jurikare yuko yo kwisambanya ni bibi cyane kandi bifite ingaruka mbi cyane kuri kazoza k'uwo muntu abikora sindi ko nagira cyo kumwishura
yego murakoze cyane hama naho muremyi naho muremyi rero barasaba ari asaba ko kumbure isanganya iheruka kuba mu ntara ya Cibitoke aha abantu barenga 200 nabangahe bagandaguye mu minsi yahera asaba ko kumbure mwobashikira abantu nkabariya babuze kugira ngo mubafashe muri izo ngorane barimo
ego uyu naho muremyi yavuze ikintu gikomeye cyane ngira ngo isanganya ryabaye mu Cibitoke aho abantu miryango yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bakica abantu bunyamaswa ni ibintu biteye ubwoba cyane ni ibitaso ni kubabikoze hanyuma ngira ngo murabizi kuva na kera narindi iyo umuntu ashikiwe n'ibyago abarundi ku twari twubatse twari tumeze twarangwa no kurabana tugashikana ko kugira ngo turemeshanye mu bihe bitoroshe rero bavuga nti kugira ngo umuntu akingire abasigaye iryo novuga ihungabana ry'umutima wabo novuga yuko dukwiye by'ukuri guhaguruka novuga abategetsi bose abavukanyi bose bagahaguruka bagatera ivyatsi iyo ngendo mbi y'abarundi y'ubwicanyi kugira tuyihebe vraiment ko naco ishobora kudushikanako hanyuma abacikwe n'ivyo vyago tukabaremesha tukabereka yuko ubuzima butarangiye n'ababo bagiye kumemera Imana hadoshikigihe tugahurira no mwijuru kuko twemera twese yuko ubuzima budaheranga kuri iyi si hanyuma tugatangwa novuga impanuro ziremesha abasigaye tuje kubakingira yohamuka cyane cyane mu kubashyikira tukabashyikako tukabara benshi na benshi usanga mbere ari nk'abana bakiri bato muri icyo gihe urumva bakeneye yuko abantu bafite umutima mwiza umutima w'ikigongwe umutima w'ukubabarana bahashyika kugira ngo dushobore gufashanya tugaterera kugira ngo abo bantu tubibagize imibabaro myinshi barimwo yo kubura ababo bakica bunyamaswa.
None nk'umwana iyo ba yahuye nkica ndaba yigeze kubona ku mbuga ngurukana bimenyi hariho bamwe mu bana basigaye muri ibyo bitero, umuntu yobegera ate, yotangura kubaganiriza ate ku kuntu ubuzima bugiye kubandanya, n'izihe mpanuro ha nk'umwana yasigaye umuntu amwegereye ingene yogerageza kumufasha?
Ego urakoze cyane kuri icyo kibazo Oriane. Nubwo ko nk'uko umwana akiri muto yasigaye yabonye ingene bajya abantu bishwe bunyamaswa, n'umuntu akwiye kwitabwaho gusumba mbere abandi bantu bose. Kumwereka yuko naho igihe yaciyemo cyari giteye ubwoba gikomeye rwose, ubuzima butahereye ngaho mubwo bushobora kubandanya, cyane cyane mu kumwereka urukundo rwinshi cyane kugira ngo tumwibagize novuga ibikomere biri mu mutima wiwe, ibikomere biri muri kamwe kiwe bigende birasikatiriza bigende birakira buke mu kumukinisha, mu kumwereka yuko turi kumwe nawe, mu kumuba hafi rwose, mu kwirinda ibyo bintu byose bimushavuza byo kumutuka byo kumuturika ku mujyi mutima kugira ngo yumve kandi yuko naho abiwe bapfuye bamukunda bapfuye hasigaye abantu bagifite ubuntu n'umutima n'ikigongwe bashobora kumwumva bakamufasha bakamutahura. Icyo gihe uburi kuramukingira nuvuga ryahungabana ry'umutima na ryahamuka rishobora kumufata bivuye mu byo yabayemo biteye ubwoba.
Murakoze cyane rwose. Twakire na Hacimana ku murongo. Hacimana, uraho neza?
Mahoro
neza.
Urakoze
cyane. Bimwe muri ibyo muganga yari yabyishuye, ariko kubijanye na n'imyaka barabigarutse ko kandi ati n'imyaka yihe umuntu atangura kubona ko stress ibaye nyinshi cyane kumbure n'abanacumbitse neza, ati abana nabo nyine bato bato twobyita stress.
Mbega mpashaka tumubaze neza asigure, mbega kuva umwana muto muto ni ukuva umwana w'imyaka ingahe? Kuko murazi yuko umuntu atangura ubuzima bwe butangura kuva akiri mu nda, nuvuga ngo ubuzima bw'umuntu butangura acibungenzwe na mama wiwe.
Kumbure Hacimana yatubwira icyo. Hacimana turashare kumwe ku murongo.
Halo
Hacimana.
Ego dufate nko kuva ku myaka nk'itanu hajya hasi kibyenge ibibazo bashobora kuba yobikira
muganga.
Okay. Urakoze cyane. Ni ukuvuga yuko umuntu wese yatangwe kugira ikintu bita le langage, ashobora kuvuga, ashobora gukominika, azi kuvuga. Stress irashobora kumufata uwo ari we wese, yaba umwana mutoyi, yaba novuga umuyabaga, yaba umusore inkumi, yaba umugabo umugore umutamakazi, aba bantu bose stress irashobora kubafata, nta muntu n'umwe stress idashobora gufata kubera twese turafite indemanwa, turafite umutima, turafite n'umutwe. Byumvikana yuko rero umuntu afite indemanwa yiwe stress uwo ari we wese ashobora kumufata, nta n'umwe adashobora gufata na stress.
None yavuze ati haba guturubikwa abantu umuntu ababa nabyo nyine kumbure wari wabivuze ko bitera stress, umuntu yogerageza kubigwanya gute nk'iyo abantu mubana? Hacimana, ndumva ko ari abantu bashobora kuba babana bamutera stress muhe
musanzwe kugira ngo ugwanye stress yahubaye arije bita mu gifaransa novuga twiye no bivuga mu kirundi bavuga ikintu bita resilience. Resilience ni haje umuntu aba mu bintu akabiba mu gihe kirekire nduko ko ubuntu bwe bakomeye ugasanga arashobora kubirengana atangorana kuvuga ngo gufata ibintu ibisanzwe buti mutafashe ko mungiye nabi mumere nabi ari kumbwira amajambo gusa ibyo ndabimenyereye ibisanzwe icyo gihe uburiko urikingira mugabo rero cyane cyane gucurubikwa cyane cyane ku mwana cyane cyane ku bantu b'abapfasoni biratera ihungabana ry'umutima kandi ku rugero rwo hejuru cyane cyane ku bana cyane cyane ku bantu b'abakenyezi birahungabanya rwose gucurubikwa aho babaye cyangwa bagatubikwa n'umugabo wabo cyangwa bagatubikwa n'umubyeyi wabo icyo gihe urumva navuga ngo stress irashobora kubafata umwanya uwo ari wo wose.
Murakoze cyane rwose. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Tubibutse ikiganiro turimo ni ikiganiro Murisanga, mwumva iminsi yose. No munsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Turiko turaganira rero ku bijyanye no guhungabana mu mutima, bijyanye n'imyitwarire ko itandukanye abantu bagira. Twabavuze duti muri kino gihe cy'amatora mu gihugu cy'u Burundi, abantu bamwe barahahamuka, baragira kugira ubwoba n'inyifato nyinshi zishobora gutuma bagira icyo kintu cyitwa stress. Rero muganga Njejimana Pierre Claver kuri CNPK mu Burundi, ku bitaro CNPK, ariko aradufasha kumenya stress icyo ari cyo, ingene umuntu yocirinda, ingene umuntu yokigwanya, n'ingene yokivura. Muganga, ku bijyanye n'uko kukivura nyene, wavuze ko hariho imiti, mwavuze ko hariho n'inyifato zitandukanye umuntu ashobora gukora. Hariho n'amaterapi wotubwira cyangwa ubundi buryo mutubwira mukoresha kuri CNPK kugira ngo mufashe umuntu mudaha imiti ariko mufasha mu bundi buryo butandukanye?
Yego, mu isanzwe yego hari amanovuga hari uburyo bwinshi cyane bwo kuvura abantu bafite ihungabana ry'umutima. Amaterapi novuga ngo ni menshi. Terapi rero yose ugira ngo uyishyireho umuti wose ugira ngo uyishyireho uzira kuraba kwiga mbega iyi ntuze isese yatewe n'iki. Kugira ngo umusanzu ushobore kuvura umuntu, ushobore kuvura umuntu utavuye novuga inkomoko y'indwara yiwe. Rero iyo hajya mu bitaro hari iwacu, iyo turiho turafasha abantu turatangura tukinjira mu buzima bwabo bwa kahise kabo, ubuzima bwa minsi yose tukamenya ubuzima babayemo ubwo ari bwo, ibintu bibatera izo ngorane ibyo ari byo. Hanyuma tumaze kuganira tukamenya uwo muntu, tukamenya ingene abayeho, tukamenya ingene abyuka, ingene yirigwa, ingene aryama, tukamenya ibibazo novuga inkomoko yabyo kama y'ibyo bibazo arimwo, tuca tugerageza mu koreana novuga terapi, tukaca tuvuga tuti bon reka dutume ko nk'umubyeyi w'umwana, cyangwa reka dutume ko nk'umurezi w'umwana, cyangwa reka dutume ko nk'umugabo ari nk'umugore ibyo bibazo, cyangwa reka dutume ko naka kugira ngo tumenye byinshi, hanyuma turabe impanuro twomuha zotuma adasubira kwigenza kuba yari yigenza, cyatumye uwo muntu agira iyo hungabana ry'umutima. Hanyuma iyo icyo normal kenshi na kenshi iyo ibyo bibazo icyabitumye kiravuye umuntu acakira, tuba yuko uwo ari we wese duteza guca tumuhereza umuti, tukabanza kuraba ngo mbega uyu muntu yahungabanye bivuye kuki, ku rugezo uruhe, hanyuma tuba tugira reka dukoreshe ubuhinga ubu n'ubu bwinshi kugira ngo dushobore kumufasha ave mu bibazo arimwo, hanyuma ashobore gukira abananye yitunganye.
Urakoze cyane. Muri uko kugerageza gufasha umugwayi aje nko kubitari wanyu, abaganga bavura inyifato n'abaganga bavura umutima inyama nyayo, burya ntiboba bakwiye gukorana kugira ngo bakurikirane umugwayi hamwe bagerageze mumaze kumenya yuko kumvure biri
mu bisanzwe? Ego, murakoze cyane. Oya, ni kw'icyo kibazo kenshi na kenshi abantu bafise ibibazo nk'ibyo usanga baza kudushikira baciye mu baganga benshi, bagaca no kuba ari abaganga bavura hypertension, bavuga umuvuduko w'amaraso. Icyo gihe baragenda kwipimisha, babye abaganga bagapima inuzeye umutima wabo, umuvuduko w'amaraso yabo. Kenshi na kenshi usanga umuvuduko umeze neza usanzwe atangorane. mugabo wa muntu kama umutima uri kurasimba kama umutima uhagaze hanyuma kama bagacanga ati bo uyu muntu rero ashokose ibindi bibazo giwe wenyene ashobora kuba ashobora gufashwa nabari abantu bize bifata abantu reka tumurungike ugasanga barabaturungikiye nkuko natwe ashobora kuza nk'umuntu twaraba tugasanga kenshi na kenshi bakajya kwipimisha ku muganga bagasanga tansiyo yiwe yaduze muri icyo gihe umuntu tukumurungika kubera abantu bize kuvura indwara z'umutima za bakardiologe hanyuma bagaheza bakamufasha kenshi na kenshi rero iyo umuntu yagize ihungabana ry'ibintu by'umutima uvuye ku myitwarariko myinshi adashobora gutorera inyishu y'imyitwarariko afite nicyo duca dutangura kwiyumvira tuti reka turabe icyo twamufasha kugira ngo ibibazo arimwo turabe inyishu twabitorera kenshi na kenshi rero inyishu ibonetse uwo muntu atakira mu bitaro
ku bijyanye n'imyifato na nyine murayivura mukayigorora bifata nk'ikingo kingana gute iyo abantu babemereye basanze ari imyifato ari ikibazo
urumva uriyane ndagwa kubwira abantu ariko ratwumviza yuko hariho abahinga benshi cyane ndashaka kuvuga ngo babiri abahinga b'Abanyamerika bitwa umwe yitwa Proshaska undi yitwa Di Clement n'abahinga b'Abanyamerika bize imyifato y'abantu baranditse ibitabo bitari bike berekana yuko atanyifato n'imwe yo ku muntu idashobora guhinduka iyo umuntu afite inyifato abishyizemo uruhara ni ukuvuga ngo nta nyifato n'imwe idashobora guhinduka iyo umuntu avuze ati jyewe guhera kuri uno munsi guhera kuri ino saha ngomba mpagarike imyifato itameze neza ndatanga nk'akarorero hari aho abantu benshi usanga bafite nk'ibibazo bivuye nko kunywa ibiyayuramutwe ndavuga urumogi ndavuga itabi ndavuga inzoga nyinshi ugasanga bavuga ngo bajya ngo ni kronike ngo karabaye ngo ntibayishyire haje rero igihe umuntu avuga ati jyewe ndagiye kurondera imfashanyo ikintu cya mbere tubatega kubanza kumenya tuvuga ati mbega ugeze ku rugero uruhe kuri ibyo bintu urimwo niko nerekana yuko nta nyifato n'imwe ku muntu idashobora guhinduka iyo umuntu avuze ati ndabishaka guhinduka icyo dukora tumwigisha ukuntu uburyo yogenda arakora ibintu byotuma za ngeso yarimwo zatuma imyifato itabereye imubako agenda arabiheba buke buke ugasanga yarahindutse ntakiri wa wundi nicyo gitora rero avuga nti n'imyifato rero iravugwa igakira iyo imeze nabi
urakoze cyane reka twakire na Jean Pierre aho neza
yego turaho
yego duga ku ijambo
yego nashaka kubaza hanini hariho benshi iyo bagize stress bivanye n'ingorane baba bagize ngo baca birukira mu rumogi cyangwa mu nzoga ngo niho ngo bagira bibagize ngo ingorane bagize stress rero biratuma iyo stress ngo zera kukubera ngo bidrode ikindi nacyo ubwo mu ntererano yanjye muko nabona umuntu arashobora kugira stress bivanye n'igihugu twaciyemo ingorane tugenda duhura nazo ngo twarabuze abacu cyangwa n'inzara cyangwa no mu mibano hagati y'umugabo n'umugore umuntu akabura amahoro mugabo hanini twumvise yuko babivura umuhinga reka tubwire ko barabivura impanuro imiti mugabo hanini twibagire yuko no mu ruhande rw'imana naho kuko hari uruhara runiniya cyane nko mu gusenga muri abakozi b'imana yuko umuntu ashobora gukizwa neza byose akibera imana yuko bishobora gufasha murakoze
murakoze cyane Jean Pierre tudugiyeho nyine stress yabajije ati irahera kuri bajyanye bakoresha ibiyayurabwenge bavuga batireka nibagize iki kiniki musanga bihera cyanke kumbure muri muganga ntimwohanura yuko babikoresha ariko abo bagenda muri iyo nzira abo bahanura iki
ego murakoze cyane musanze nubwo hari abantu benshi bavuze ngo bagenduze stress ushimbura cyangwa ati bo yatugende gufata utuyoga twishi cyangwa twifatira akamogi kugira twumve yuko izo stress zihera si byo ku bantu bameze nk'uko nibaza yuko bogerageza ntibaze basubire n'umunsi wa rimwe kumva ufite stress kacugenda ufata urumogi cyane inzoga kugira ngo uri kwivura no kuvuga ngo iyo wabifashe ibyo bintu bifise ingaruka mbi nyinshi zirengeye gusumba mbere niyo stress wari urimo kuko urumogi iyo warabinyoye wica ibintu byinshi mu mutwe inzoga iyo wazinyinshi zica ibintu byinshi mu mubiri no mu mutwe nakare nk'umuntu yagiye urumogi rwinshi hariho byinshi ataba agishoboye kurangura ugasanga nk'umunyeshuri ahora aciye ubwenge rwose ari trebuye mu ishuri ubwenge bwose bwarayamye yavuze ati ndi mu bibazo reka nimbyose akamogi kugira ngo ibibazo ndimwo ninjye mu iswingi hama bice bihera ni ukuvuga ngo aba ariko aragerageza guheza ingorane mugabo aba ariko atera izindi ngorane zisumba izo za mbere yarimo byumvikana yuko abantu bagira novuga iyo uwo muti no baba bafata nk'umuti inzoga cyangwa ibyayira mutwe nubwo yuko ni ibintu bibi cyane bibi gose mbere nsemerera mvuga ni umuntu akora ibyo bintu kubera ko uno munsi ariko aranyumviriza ahagarike nawe gisubire ego
ikuru haraguye imana
yavuze ngo mbega ngo kugenda ku ijambo ry'imana kugenda ku ijambo ry'imana nawe yari n'umuti urumva ibibera kubwira ba bahinga bavuga umuntu amaze kuvuga ati jewe nk'ubu ndafashe ingingo ubu kubera ibintu ndimwo reka nihereze imana ashaka kuvuga ati ngiye gusenga ndumva ndebye mu mutima hama zasirese zigahera uyo urumva aba atoye umuti mugabo hari n'abandi bavuga ati bo reka tugende kurondera iyindi miti ni ukuvuga ngo umuntu nk'uko nababwiye akisa indemanwa yiwe umuntu wese ashobora kurondera imfashanyo bijyanye n'ibibazo arimo mbega ndashaka kubabwira yuko hariho n'abantu bitwa ngo bihewe imana bakorera imana bigisha ijambo ry'imana mugabo bashobora gutuma umuntu agira ayandi masitirese menshi cyane arengeje urugero ugasanga batuye na wa muntu atuye kurwara gusumba cyane cyane iyo batanguye kumucira novuga imanza kumucira urubanza ngo urumva ngo waracumuye ngo wagize ibinini n'ibi nubwo yuko bamwinjiye mu yindi sitirese yindi mu yindi ihungabana ry'umutima ugasanga nta kintu na kimwe bamufashije bituma rero no kugira ngo uje gukorera imana uza kwigirira ijambo ry'imana bisaba ubumenyi novuga budasanzwe kugira ngo umenye uti mbega iri jambo ndarivuze rifise ingaruka iyihe kuri uyu muntu ugiye kuribwira ko urashaka kubwira ijambo umuntu novuga ry'uburozi kandi witwa umukozi w'imana siriko ndagwanya abakozi b'imana mugabo ndiko ndagerageza gutahuza abantu imbere yo kugenda ku muntu w'umukozi w'imana ni byiza kugenda mugabo umenye uti mbega ngiye ndonderayo iki hanyuma uwo mukozi w'imana mbega nawe aza kubyifatamo gute kuko arashaka kukubwira amajambo agutera stress gusumba izo wari urimwo urumva icyo gihe n'abakuvuye abakuroze
birumvikana reka twakire Harushimana ku murongo Harushimana amahoro neza murahora akomeye
kunda akomeye ukebo kibanza mu nda mukize umutumisi
arakumva
ego cyane icyo nagomba kubaza ni ukuvuga umuntu arashobora guhora ahagaritse umutima akama nyine ahagaritse umutima kuko igihe kimwe nigeze kumva ikiganiro ku iradiyo bavuga umuntu bigeze gucira urubanza rwo gupfa rw'uyu munsi bukeye mu gatondo bagiye kuraba baca basanga yameze imvi umutwe wose birabatangaza aho rero numvikana ko yahagaritse umutima cyane ahandi naho numvise bavuga yuko kenshi nk'abantu b'abadamu bakunda kubyara bigoranye kenshi iyo ahagaritse umutima rimwe ku mwana wa mbere no ku kabiri ni ukuvuga ngo akamera imvi atari bwagere kumera imvi mbega ibyo byose bisigurika gute niko biri cyangwa siko biri nuko murakoze
murakoze cyane Harushimana avuze kuri iki kibazo cyo kubura amahoro kugeza aho n'umubiri wawe ubyerekana mu buryo bwo kumera imvi birashoboka yanavuze n'ikibazo gihambaye cyane cyerekeye abakenyezi nari nzi ko agiye mu nzira y'ukuvuga ku bijyanye no kudashobora gusama kubera stress kumbure nacyo nyine wo kigaruka ko muganga
yego murakoze cyane Harushimana ikavuga ati umuntu ashobora guhagarika umutima cyane atanga akarore nk'umuntu bakiri ubaza bwo gupfa hanyuma bukeye agasanga indi zarameze umubiri wose aratanga karati hariho nk'abamama ababyeyi bashobora kubyara bigoranye umwana wa mbere wa kabiri ugasanga yama don aciye saza ningoga baba kumera imvi burya da goma ntandukanye kumera imvi n'ugusaza ko nibintu bidasa bitandukanye ego mu bisanzwe kugira ngo nshobe kwishura rushimana nashaka kumenyesha yuko umuntu ukuntu yubatse ukuntu umuntu aremwe hari ibyo bita novuga inkabura mubiri mu kirundi mu Faransa bita les hormones ayo mahormone rero afite ubwoko bwinshi zo nkabura mubiri utwo tugingo nkabura mubiri dufite ubwoko bwinshi cyane hanyuma rero hariho inkabura mubiri y'ubwoba iyo hormone novuga ituma umuntu ahagarara umutima cyane umutima gose nubwo yuko umubiri ugaca wuzura ayo mahormone gusa ugasanga hake haza ihinduka novuga brutal novuga
yobaye haci imyaka myinshi cyane
yego ugasanga nk'umuntu arahindutse kubera izo nkabura mubiri ziri mu zizaba nyinshi yumvire naba kugira ati ejo bazogushira kunoze ku kuri giyotine baguba gukizo si nkuba ko ucutangura kugira ubwoba burengeje urugero batubwi ubwoba burengeje urugero cyane nkuba ko umubiri ucuhinduka mu maraso amaraso amaze guhinduka nubwo cyaza ngo zankabura mubiri nkabura mu bizije nkuba yuko ucutangura uvuga kugira guhinduka maze guhinduka arabusanga rero zankabura mubiri ziraba nuvuga umushatsi nice zigenda hanyuma ugasanga umeze umushatsi wera nkuba yuko birashyika bivanye n'indemano y'umuntu iyo si nuvuga si samange tenge tese uburozi bivanye ni n'urugezo uwo muntu yagize ko stress irengeje urugero byatuma byanga ko bivamwo hanyuma agahinduka nicyo kimwe no kuri umupfasoni yama hagaze umutima cyane rwose avuga ati mbega imwe bizogenda gute hari n'abandi usanga mbere na za ngwara nuvuga z'umuvuduko umurindi w'amaraso dusha zibafata ugasanga agize ibyo bita nuzema eclampsi ugasanga umubyeyi donc arakoroye inda bivanye n'ubwoba bwinshi yagize nubwo zankabura mubiri nayo ndababwira zica ziba nyinshi mu maraso hari umuntu agaca ahinduka ntabwo uko yari ameze hari umuntu amaze guhinduka urumva acaba uko yahindutse hanyuma ibimenyetso bikurikira biza ku mubiri wiwe ibintu nk'ibyo bisanzwe
urakoze cyane
umuntu yitwa Rushimana yantahuye
yego yavuye ku murongo ariko ndizeye ko yoba yagutahuye muganga turiko turaja ku musozo w'ikiganiro turagushimiye cyane rwose kuri kano kanya wafashe kugira ngo uganire natwe turazi urafise abo uvura cyane benshi ngaho ku bitaro Saint Pierre mu Kamenge muri kano kanya rero dufite amasegonda make iminota mike uduhe impanuro muri ibi bihe cyane cyane mu Burundi abantu imitima ihagaze ku bijanye n'aya matora yimirije ihinyanyugwa gibwirizwa shingiro kumbure n'amatora yimirije mu myaka ibiri utanga impanuro dusoze
ego murakoze cyane impanuro utanga ku Barundi muri bino bihe by'amatora nuko boshira bose bashira umutima mu nda bakumva yuko ibiringo by'amatora ari bisanzwe byandi bibaho si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu kandi bigasiga abantu bameze neza hanyuma umuntu bisanzwe atora ikiri ku mutima wiwe ahamagariwe kugenda kuvuga icyo yipfuza mu mutima atagasunikiro atamusunikano uriho kugira ngo yikingire novuga ryahamuka rishobora kumufata bigatuma agwara ndabahanura rero yuko muri kino kiringo bogerageza kugumya umutima mu nda bakirinda cyane cyane ibihuha byotuma bamahagaza umutima hanyuma bigatuma agwara hanyuma rero novuga ni bikingiye nubwo ariko bazaba bakingiye igihugu bazaba bakingiye imiryango yabo nabo nyene kugira ngo bashyike ku ntumbero yabo bijyanye n'aho bahagaze jeke politiki
murakoze urakoze cyane gose uyo ni docteur Njijimana Pierre Claver numuhinga yanonose bibazo bijanye n'inyifato z'abantu kimwe n'ingwara zibangamira ubwonko bw'umuntu ku bitaro SNPK mu Kamenge mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura. Turamushimiye cyane gose ku mpanuro n'inyigisho aduhaye kuri kano kanya. Ndashimiye cyane abateze amatwi kino kiganiro n'abashikirije ibibazo n'ivyumviro. Inosa Kimenyi yadufashije kugiranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ku iragishwa rya Amerika i Washington. Tubararike mubandanye mwumviza radio ishu rya Amerika mukunda. Ndabashimiye cyane. Murakoze.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.